ndumva nezerewe cyane ngiye mu gihugu cyanje igihugu cyawe n'umubyeyi laba imbere
abana bose nabawe
nabanje
uyu mugabo afise abana batatu imbere yiwe n'uwafashe ukuboko afise isakoshi nini mu mugongo n'iyindi ntoya mu ntoke zose zirimo ibintu vyiwe afise kandi n'igipapuro c'ishyamwe mpuzamakungu HCR mu ntoke nka murekarengane ari ku murongo w'abandi barundi barenga ijana batawutse bavuye mu Rwanda kuri uyu wa kabiri akanyamuneza nikose kuko ariko arabona idarapo ry'u Burundi imbere yiwe igihugu yaramaze imyaka 5 adakubita ijisho
yuje no muvyeyi giye rero kuri muvyeyi urumva ko ufite umunezero kandi n'ijisho muzishusuye gukurikiza karanga k'umuvyeyi wawe
we nabo bari kumwe naho batahutse ikibazo kibarajishinga nuko bokingirwa umutekano bamaze gushika mu mihana yabo
umutekano twizeye neza ko uhari kuko ukurikije amadiskuru turi kumva y'umukuru w'igihugu uri kubona ko abanyutewe kuzamo amahoro mu gihugu cyacu niyo mpamvu dushaka gusubira mu gihugu
ntashe meze neza kuko mbona abandi bariko barataha ya n'ukuri nta mpungenge mfite kuko urabona n'ubukwe mu bundi buryo uri mu bukwe uraryoherwa
umutima wanjye ndanezerewe rwose ko ngiye gusubira kubonana n'umuryango ngiye mu gihugu cyambyaye ngiye kuraba ababyeyi nsubire mu rugo nongere mfata isuka mpinge
ndumva nishimye n'umuhira wambwe ati umutekano ni wose ahubwo hunguka kugira vuba vuba mukayanza kubera nishimye ngeze mu gihugu cy'amavukiro
iki ni igice cya mbere cyatanguriye abandi barenga igihumbi bitegekanijwe ko bazotahuka muri iyi ndwi aba baherekejwe n'ubutwari ishyamwe mpuzamakungu HCR ku rwego rw'isi ari mu rugendo yatanguriye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku ndwi iheze akarwandaniriza mu Rwanda ndetse akaba ubu naho agiye mu Burundi Filipo Grandi ahamagarira Burundi gukingira umutekano w'abahungutse bose arababazwa n'uko imfungurwa z'impunzi zagabanutse ku bice birenga 60% mu Rwanda agatinya ko harabo hava bataha kubera inzara
avec le nouveau gouvernement nous avons un dialogue constructif
ati mu Burundi hari ubutegetsi bushasha dufitanye imigenderanire n'ibiganiro byiza niyo ngiye nzoganira na perezida w'igihugu nsubire nibutse ko ikibazo c'abahunguka co kwitabwaho neza kugira ngo abahungutse bakingirwe umutekano basubire mu buzi abana basubire kwiga baronke ico barya naho baba nayo ko kibazo c'imfungurwa zagabanutse n'ukuri kiraturaje ishinga kuko birababaje ariko tuguma tuvugana n'ababijejwe nka PAM n'abandi bagira neza kugira ngo indya zisubire kuboneka turatinya ko wava haba n'abahitamo gutaha kubera ico kibazo gusa twibaza tudakekeranya ko igituma bataha ari uko bumva batekaniwe iwabo kuva mu kwezi k'umunani umwaka uheze impunzi z'abarundi zitanguye gutahuka ku mugaragaro zivuye mu Rwanda abarenga 2023 baramaze gutahuka hitezwe ko uyu mwaka uzohera abarenga 440 bahungutse ico koze umutekano wo batarashaka guhunguka canke abasaba ubuhungiro uzoguma ukingiwe nkuko vyemezwa na Olivier Kayumba umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bwo kwitaho ibiza bujejwe impunzi mu Rwanda kuri mikoro y'ijwi ry'America
waba afite ikibazo cyo guhunga amarembo y'u Rwanda arafunguye nta kibazo dufite kugeza uyu munsi ntabwo tufunga nubwo imipaka ibifunze ariko iyo umuntu afite impamvu ituma ahunga turamwakira abarundi nibo bafata icyemezo bonyine b'impunzi niba bifuza gutaha amarembo arafunguye yo gutaha niba bifuza kuguma mu Rwanda nabyo turakomeza tubakire tubiteho
ku mupaka wa Gasenyi Nemba aho izo mpunzi zaciye zakiriwe n'umushikiranganji w'intwaro ya gati mu gihugu mu Burundi Gervais Ndirakobuca
ubwo na Gareta y'u Burundi ubwo na Gangeri etanzeri n'etanzeri barakiriye mwese bene wacu mwari mwahunze igihugu cyanyu twakiriye mu gihugu cyacu cy'u Burundi igihugu cy'amata n'ubuki turabakiriye nimuze muri Nsanze Nsanze rero wanyu barakunda kandi biteze kubakira nuko rero ikimugabo n'imigambi ya Leta Mbeyi Leta Nkotsi karibu
ku mwaka uheze nk'ubu u Rwanda rwarimwo impunzi z'abarundi zirenga 72,000 ubu hasigaye abarenga gato 53,000 mu ikambi ya Mahama niho hatahutse benshi kuko hasigayeyo abarenga gato 42,000 Pierre Clavier Niyonkuru ku mupaka wa Gasenyi Nemba ugaba u Rwanda n'u Burundi ku bw'ijwi ry'Amerika.